Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri isa.
Twebwe buri buzima bw'umuntu tubaha agaciro. Ntabwo tukumva neza nka guverinoma ko hari umuntu n'umwe wakabaye azira ibiza. Tugomba ko abanyarwanda twe twagombye kubaho twirinda ibiza. Niyo mpamvu rero twebwe tuvuga ngo mu bushobozi buke dufite bw'igihugu muri ayo mafaranga tuzakomeza tugende tuyakoresha kugeza igihe tukemura ikibazo burundu.
Uyo ni Edouard Ngirente, umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda, avuga zimwe mu ngingo leta y'u Rwanda iriko ifata mu guhangana n'ingaruka z'ibiza mu gihugu. Tubafitiye n'izindi nkuru zivuga ku ngingo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yuko utazorungika indorerezi mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro mu Burundi ategekanijwe tariki 17 z'uku kwezi kwa gatanu, no kukudaserukirwa bihagije kw'abakenyezi bo mu ntara Muramvya mu nzego zifata ingingo. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko watangaje ko utazorungika indorerezi mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro mu Burundi ategekanijwe itariki 17 z'uku kwezi kwa gatanu. N'ubumwe bwa Afrika bwari bumaze kuvuga ko butazorungika indorerezi z'amatora. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha.
Ujeje ugisata cyo kumenyesha makuru mu muryango wa Afrika y'ubuseruko niwe yabitangarije Ijwi rya Amerika. Obora Richard Otieno yamenyesheje ko umuryango uhuza ibihugu bitandatu utiteguriye kurungika umugwi w'indorerezi z'amatora mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro mu Burundi. Obora yavuze ko uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko utari washize mu nteguro aya matora azo bitarike 17 z'uku kwezi kwa gatanu. Gutyo ko bidashoboka ko uwo muryango urungika indorerezi zija kuraba ingene ayo matora azogenda. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko usanzwe ufise igisata ca politike ari naco gitegura indorerezi zija gucungera amatora abaye mu bihugu bitandatu byose bigize uwo muryango. Ibyo navyo no Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudani y'Epfo. Ubuheruka izo ndorerezi zagiye mu gihugu ca Kenya, imbere yaho zari mu Rwanda. Aho hose hari mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'umwaka uheze. No mu Burundi izo ndorerezi zari zimaze kujayo. N'umuryango w'ubumwe bwa Afrika warumaze kuvuga ko utazorungika indorerezi muri ayo matora. Hari ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, aho gutwara uwo muryango ambasaderi Moussa Faki Mahamat yabitangariza ku radio y'Abadage Deutsche Welle. Moussa Faki yavuze ko uwo muryango utazorungika indorerezi mu gihe ayo matora toba yubahirije amategeko ya demokarasi. Mu mpera z'ukwezi guheze, ubutwara umugwi w'igihugu ujejwe amatora mu Burundi Seni mu nama yagiranye n'abanyamigambwe i Bujumbura yaragize ico avuga kuri ico kibazo c'indorerezi. Pierre Claver Ndayicariye yavuze ko naho izo ndorerezi mva makungu zitoza atangorane.
Twe ababo hanze tubita les internationaux canke les régionaux. Abo hanze uyu mwaka unyumve neza, wera, wirabura, usa n'umuhondo canke n'ubururu bazotumigwa na leta y'u Burundi. Twebwe tuzokwa kredita abo bita les observateurs domestiques, les observateurs nationaux. Abo hanze bera, birabura, b'umuhondo, b'ubururu bazotumigwa na leta y'u Burundi. Bisigura iki? Bisigura ko badatumiwe ata kishibere mwanyo bise ico kiratomoye.
Uwo mugwi Seni watangaje ko gushika mu ntango z'iyendwi atandorerezi n'imwe mva makungu yari bwasaba uruhusha rwo kuja gucungera ayo matora. Yamara amashirahamwe agera kuri 39 yo hagati mu gihugu aramaze gusaba no kuronka uruhusha rwo gucungera ayo matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Mu Rwanda ho leta iremeza ko kubera ikibazo cha mikoro adahagije bikigoranye guhita gutorera burundu ikibazo cibiza bibandanya gutwara ubuzima n'abatari bake n'ibindi. Mu kiganiro umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente yagiranye n'abamenyesha makuru mu gitondo cy'uno munsi kwa gatanu yatangaje ko leta y'u Rwanda izobandanya gutorera inyishu ico kibazo buhoro buhoro. Ibindi twumvirize mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu agaragaza ingamba za leta y'u Rwanda ifite ku kibazo cy'ibiza byakomeje kuyogoza igihugu cyose, ministre w'intebe Bwana Edouard Ngirente yatangaje ko ahanini ibi biza byatewe n'imvura idasanzwe yari yitezwe. Aravuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda ku bufatanye n'abaturage ikiriho ari ukureba uko abaturage batuye mu manegeka bahimuka bafite ubushobozi bakiyimura, abakene leta ikabafasha. Imibare ya nyayo y'abashobora kwimuka mu manegeka kugezana n'ubu ntiramenyekana, kandi umukuru wa guverinoma aravuga ko ari ibintu bizagenda bikorwa buhoro buhoro kubera ikibazo cy'amikoro adahagije ya leta.
Mu mafaranga tugira ya national budget aba harimo amafaranga ashinzwe gutuza abantu, ariko muzi ubushobozi bw'igihugu cyacu nabwo turanabura ntabwo ari bunini. Niba twari tubishoboye twafasha abantu hose tukabimura mu gihe gito bagatura heza, ariko nanone ku bushobozi bwacu ko bungana tugenda buri mwaka tujye umubare twimura. Ubundi umubare twari dufite ibiza byajungu bitari byagaragara kora bwe byazanye umuvuduko udasanzwe, twari dufite umubare w'abaturage imiryango igera ku 40 yari iteganyijwe kwimugwa muri iki gihe cya vuba. Ibyo twari twarabishakiye ubushobozi kugira ngo batubanze tubakuremo n'abandi tuzajya tubimara mu ntegeka buhoro buhoro. Ariko aho ibiza biziye birumvikana ko imibare yiyongereye kubera kuko hari abandi hari n'ahandi tutakekaga kubera imvura yarenze urugero, hahise aba manegeka yihutirwa gukemurirwa ikibazo yenda twese tuzi ko bizabikemura mu myaka nk'ibiri iri imbere. Ariko icyo nabiza ni uko aba nabo no kubyiza abanyarwanda bose uko guverinoma y'u Rwanda ifite gahunda yo gutuza abantu bose neza, gusa ntibikorwa umunsi umwe tuzajya tubikoraho buhoro.
Ku baturage bakinangira banga kwimuka kubera ikibazo cy'imyumvire, umukuru wa guverinoma yashimangiye ko nta na rimwe leta izihanganira ko hari umuturage wabura ubuzima bwe kubera ibiza.
Twebwe buri buzima bw'umuntu tubuha agaciro, ntabwo tukumva neza nka guverinoma ko hari umuntu n'umwe wakabazira ibiza, yaba umwana, yaba umusaza, umukecuru, yaba urubyiruko. Twumva ko abanyarwanda twe twamujye kubaho twirinda ibiza. Niyo mpamvu rero twebwe tuvuga ngo mu bushobozi buke dufite bw'igihugu muri ayo mafaranga tuzakomeza tugende tuyakoresha kugeza igihe tukemura ikibazo burundu.
Muri gahunda yo gukemura ikibazo mu buryo burambye, leta y'u Rwanda iravuga ko yatangije kubaka imidugudu y'ikitegereza ahantu hatari mu manegeka, gahunda izakomeza.
Uburyo rero burambye muzi ko hari gahunda yo gutuza mu mudugudu muzi yari isanzweho ariko na IDP models murazizi, buri karere turimo kugenda tuzubakamo ndetse tukagerageza kubaka inzu zizamara igihe zirambye dutuzamo abantu. Uko navuga nanone nuko ubushobozi bw'u Rwanda butari cyane kuko twazikorera umunsi umwe, ariko tugenda tuzikora kandi muri buri karere zirimo. Uganda rero tuzakomeza gushyiramo imbaraga, kandi nkana babwira ko buri ngengo y'imari ya buri mwaka hari amafaranga duteganya yo gukora icyo gikorwa. Icyo nicyo nababwira muri gahunda irambye.
Ubusanzwe umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali uza mu myanya y'imbere mu mijyi isukuye kandi itekanye. Ku rundi ruhande ariko iyo bigeze kubiza, ubuzima bwa bamwe busa n'ubuhagaze kubera ikibaya cya Nyabarongo. Mu 2016 nabwo ibyihe biza byasaga n'ibyahagaritse ubuzima bw'abatari bake, ikiraro cya Nyabarongo cyarafunzwe kubera ibiza ku buryo hari n'abamaze iminsi barara muri gare ya Nyabugogo. Icyo gihe ubutegetsi bwizezaga ko bugiye gukemura ikibazo mu maguru mashya na magingwa ya igisubizo kuri iki kibazo kiracyari mu nyigo, ariko bikomeza guca amarenga ko cyaba gishingiye ku mikoro make.
Icyo rero ni igikorwa gisaba amafaranga menshi, ariko noneho ntabwo ari amafaranga gusa, kinasaba inyigo ihagije. Icyo tudashaka nka leta ni ukuba twakora ikintu twihuse cyane kigapfa mu kwezi gukurikiyeho. Turashaka ikintu kirambye kuko Nyabarongo izahoro nyine nk'uko bivuze, gituma dutunga gishanga tukarwanya isuri tukatuzinga ibyo bintu birarambye mu gihe kizamara igihe kinini cyane. Icyo gishanga rero cya Nyabarongo kirimo gukorwaho inyigo igeze kure, ndetse n'umushinga uzana amafaranga menshi cyane urateganyijwe, twizera ko watangira n'umwaka utaha. Gusa nyine umushinga nk'uwo niyo utangiye gukorwa igihe kinini, ariko twizera ko bitarenze imyaka ibiri icyo gishanga cya Nyabarongo kidakemuriwe ikibazo.
Kugeza ubu imibare ya minisiteri yita ku biza mu Rwanda iragaragaza ko kuva iyi imvura idasanzwe yatangira kugwa imaze guhitana abantu basaga 200 mu gihugu hose n'amazi abarirwa mu 10,000. Leta y'u Rwanda iravuga ko mu butabazi bw'ibanze kuri ibi biza bumaze kugendaho miliyoni zisaga 300 z'amafaranga. Hagati aho mu itangazo ryagenewe abanyamakuru dukesha ibiro bya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda, riravuga ko Bwana Peter Vrooman, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda, yatangaje ko igihugu cye cyateye inkunga u Rwanda ingana n'ibihumbi 50 by'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyoni 40 z'amafaranga muri gahunda yo guhangana n'ingaruka z'ibiza kubera iyi imvura idasanzwe. Kugeza ubu ariko nanone haracyari ikibazo gikomeye gishingiye ku iteganya gihe ryamenyesha bya nyabyo umunsi ku wundi rubanda uko bagomba kwitwara. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Tugaruke mu Burundi, aho abakenyezi bo mu ntara ya Murambya bababazwa n'uko badaserukiwe bikwiye mu nzego zifata ingingo kuva ku mitumba gushika ku rwego rw'intara. Ibibanza birimo abakenyezi ni nkehwa. nivyo umenyesha makuru wacu Vitayde ishatse adufiti.
Munza gozo hasi zifata ingingo kibanza cy'umukenyezi kiri nyuma muri yo ntara ya Muramvya kuba kuri mitumo 199 abakenyezi bari muri 3 gusa naye abakenyezi bakuru b'amazone ni 2 gusa ku 15 kuba abakenyezi ari bake mu nzego zo hasi birabaza cyane bamwe banyagihugu abakenyezi babitura Ndayize Joseline ahanyira gatya k'abakenyezi bagenda n'umugera wa sida
izo ngorane umwo mukenyezi agenda n'umugera wa sida afise turazi uko umukenyezi mugenzi we yo mufasha gusumba umushinga ntahe kuko ingorane ziba ziherereye kuri ico kibazo c'umugera usanga hari aho umugabo atamutahura hari aho usanga mu kibano bamukumira rero uwo mukenyeza rongo yabandi aca yereka ikibano ingene bobana kuko abo bagore baserukira abandi nabantu bakunda kuronka inyigisho
n'ubundi buzi mu ntara ikibazo c'abakenyezi kiri hasi mubayobozi amashuri 159 hari abakenyezi 18 eka n'ubuzi bwe gukira ntara abakenyezi b'imboneza twaganiriye bavuga yuko naho nyene intangwe ikiri ndende habona Imana Space Caritas atwashira muri gufatana mu nda kw'abakenyezi
ubuzi bwo mu ntara ni bwinshi cyane hariho bwo mu ntara hariho DPAE hariho DPAE une spécial provincial hariho province sanitaire hariho environnement mu buzi bwo mu ntara hariho umfasoni atwara eta civil hawundi kugwego gw'intara ndi mukenyezi ariyo
ikibazo uyu mukenyezi nuko ubwiza amahirwe yo kuronswa amabanga yakuwe asubizwa n'umugabo atankariro k'ikigo c'iterambere ry'ingwa n'imiryango CDFC aho mukenyezi yakuwe cisubizwa n'umugabo haheza amezi arenga 5 ubucukiyo kabagitwagwa n'abagabo babiri Fidelia ndayongeje arukiye mu ndigo bakenyezi bakangurira amahoro duhurikiye mu mashyira hamwe arenga 200 ahanya gatya k'abakenyezi
ivyo byose biva kukwikunda kw'abagabo byubahirijwe kuko naho baba bashize umukenyezi bahamukuye ntibashobora kwasubiriza uwundi mukenyezi akarorero ikigo CDFC gicahora gitwagwa n'umukenyezi ubu baragisubirije bagiha umuntu w'umugabo tubona ko batwatse uburenganzira bari kugumana umukenyezi wacu tukaguma twisanzuye
Nizigimana n'aserukirishira hamwe dushire hamwe gitaho agataka abakenyezi mu ntara ya Muramvya amenyesha kujya kumigwa rive hari ni kumigambye
je uko ndabibona amaposte yose bayagize ya politique bisigura ko utari mu mugambwe umenga nta kibanza afise aha mu ntara sinzi ko ari kubera umugambo uri kutegetse ari ukomeye cyane ubunye abakenyezi ni benshi cyane mugabo mwumvise ibitigira uko bingana birateye isoni
umuhanzi mukuru wabura amatara y'intara ya Muramvya yagize icyo ashikiriza kuri iryo kumigwa ry'umukenyezi mu ntara yawe ya Muramvya
cyo ukunda kuvuga ni uko icyo kibanza umukenyezi wenyine ariwe yobanza kucironderera hanyuma abandi bakogerako yego utunenge dushobora kuba turimo hijya no hino bose mvuze yuko byose byera ngo de mugabo utwo natwe aho tugeza turemeye yuko icwi tuzogigiza imbere kugira ukosogwe
naho biruko ibwizwa shingiro ry'uBurundi ryaba yikorera ko rubucanke iyo buca gyemezwa canke rihakanwe mu matora twimirije hose harimo ingingo zivuga ko abakenyezi n'abagabo bangana imbere y'amategeko vyongeye muri amabwizwa yompi abakenyezi baronswa ibanza n'imiburiburi 30% mu nzego ariko ivyo bitigiri nkuko tubikora mu cigwa cakozwe n'ishira hamwe ry'abakenyezi bakuru mu gakomyesha makuru AFJO mu 2016 zihezwa mu nzego zije biciye mu matora na inzego ziho habaye kugenwa ntivyubahirizwa kaba nkako n'umuntu aramuramvya bamusanye abakenyezi ni 2-5 ariko rero ihangira Burundi bwihaye nuko gushika 2025 mu buzi hazoba harukungana ko bakenyezi n'abagabo ibitigiri 50% by'abakenyezi 50% by'abagabo hagatanga kugira ibyo bitigiri bije mu ngiro mu nama abahorikiye mu nani ko bakenyezi babakangurira amahoro bariko baragirisha mu ntara muramvya ivyahavugiwe nuko abakenyezi bonye n'ubwo bakwiye guhanya gatya yakabo n'iryafise ingufu nyinshi bahabwa n'ubwinshi bwa
Femmes urbaines et rurales. Twese biteza gusenyera ku mugozi umwe. Sibyo? Tugaheza tugashikana ijwi hejuru turi hamwe tugasaba. Tuti kandi nk'ibi mutabikoze natwe ariko tudashobora gukora. Ya majwi 52 aca siba gutora. Sibyo aca siba kubikorwa rusange. Sibyo aca siba gukora iki n'iki n'iki none bica bigenda gute. Iyumvirizo nguvu nizo mufise mugabo ntiturazifata ngo tuzigere gucyama tuzibereke tuti mwabonye zana natwe tubahe zana ni gucya.
naho ibibanza mu nzego zifata ingingo ziciye matora ibitigiri 300% byubahirizwa mu nzego ku mitumba hoho ibyo bitigiri ahenshi ntivyubahirizwa mu ntera muramvya Fidelite ishatse ijuri ya Amerika
turakushimiye Fidelite kuri iyo nkuru tukivuga kuri ibyerekeye ni inkuru nkuko muheje kuvyumva ko mu ntara zitandukanye z'u Burundi abakenyezi bavuga ko baserukiwe ku buryo bukuye mu nzego zifata ingingo kuva ku mitumba gushika ku rwego rw'intara ibanza birimo abakenyezi ibi ni inkehwa niyo mpamvu abo mu ntara ya Kirundo biyemeje kwijukira kuja mu migambwe n'umashirahamwe kugira ngo bashigikirane abakenyezi bimboneza mwishirahamwe abaremesha amahoro mu Kirundo mugenzi wacu eje ni mukankuzi yatumiye mu kiganiro muri sanga mukanya gashize baganiriye ku ruhara rw'umugore mu iterambere baraba uburyo bashobora gufataniriza hamwe bakungurana inama n'ivyiyumviro bizofasha gushika ku iterambere rirama. Madame Agnes Ntawumpagaze niwe atangura asobanura umugambi ishyirahamwe ryabo ryishinze.
Ishyirahamwe ryatanguye rimaze igihe kitari gito aha mu ntara yacu ya Kirundo. Iri shyirahamwe rikaba ryihaye intumbero yo gufasha umukenyezi mu gutsimbataza amahoro n'iterambere rirama. Muri iryo terambere rirama abaremesha amahoro ntibigeze bibagira abana b'abigeme. Bavuze bati burya uhaye inyigisho umwigeme aba yigishije igihugu cyose. Niyo bace bavuga bati nibashiremo n'abakobwa nabo nyene baje amahoro no kurondera iterambere tuzagufasha mu bihe bigoye.
Wari utubwiye ko mwiyemeje gutsimbataza amahoro mu iterambere rirama kandi mufasha abakenyezi n'abakobwa muri make ubu mugezehe mugeze kuyihe ntambwe.
Izi nyigisho z'imboneza twabanze guha abakenyezi inyigisho z'imboneza kugira bafasha abandi mu gutatura amatati bidaciye mu nguvu barongera bahabwa inyigisho zerekeye gutatura amatati n'izindi amategeko agenga ingo n'imiryango kubera twasanze yuko benshi mu bakenyezi n'abakenyezi babiri mizi kandi benshi ntibace ku ntebe y'ishure amategeko menshi akaba ari mu ndimi z'abanyamahanga bikaba bitaborohera mu gikorwa cyabo cya misi yose cyo gutatura ikibanza.
Hanyuma tuvuge muri make nko nk'igikorwa cyo kwamamaza gutora yego cyangwa oya mu itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga mu Burundi kirakomeje mu Burundi. Icyo gikorwa bikaba bitegekanyijwe ko kizasozwa ku itariki ya 14 ni vuba, hanyuma itora nyirizina rikazaba ku itariki ya 17 y'uko kwezi turimo kwa gatanu.
Amahoro nk'abandi barundi bose bari mu gihugu baharose yigicu zikwiye kubyerekeye iyo ibwirizwa shingiro tuzotora mu ndubiza cyo kimwe n'abandi barundi bararonse izo nyigisho kandi bariteguriye. Urazi ko umukenyezi yama atera ijyambere kugira ibikorwa byo gutsimbataza amahoro bikunde. Icyo gituma nabo nyine nk'abandi barundi bahawe izo nyigisho barasigurirwa ibwirizwa shingiro hanyuma bariteguye mu ndwiza gukora icyo gikorwa.
Icyo mubona iryo bwirizwa shingiro rivuguruye cyangwa se rihinyanyuye rizarushaho gufasha abakenyezi cyangwa se abigeme ni iki?
Abakenyezi n'abigeme ikibazo bafise cyane igikorwa kibarazishinga nuko amahoro yosasagara hose. Niyo ntumbero abakenyezi bihaye babaremesha amahoro, rero bariteze yuko igikorwa cyabo cyo kuremesha nyuma yayo matora nk'uko banabariko.
Leka tube twakiriye noneho ku murongo wa telefone Rwasa Dorote, nawe ni mukenyezi arifuza kugira nawe icyo yavuga cyafasha abari abategarugori abigeme mu iterambere. Dorote, wowe nko muri ibi bihe ubona ikintu mushobora gufashamo abigeme abakenyezi muri iki gihe cyo kwitegura kamarampaka, ni ibiki mubafashamo kugira ngo bazabashe kwitabira iryo tora bafite uburenganzira bwo guhitamo yego cyangwa ya, mubafasha gute muri bino bihe?
Ikintu tubafasha ni kubahimiriza bakaza baritabira ibikorwa abandi bose barimo barakora kugira bitaba amanama bumve ibivugwa, umwe wese azafate umwanzuro wo kwitorera akari ku mutima kiwe, na cyane cyane agatora rya bwirizwa shingiro kubera hari n'igice twumvise gishobora gufasha abakenyezi cyane.
Icyo ni nk'ikihe?
Nka bijya bice nini buri 30% byaragumyemo kandi baravuga yuko muri batatu nimiburiburi hazoba harimwo umukenyezi. Narijya twari tumenyereye yuko bahora bagira nka batatu babagabo, umukenyezi bakaca bamugira ngo uwa kane, ariko ubu baravuga ati muri batatu mu rutonde rwa batatu hazobe harimwo umukenyezi. Nicyo gituma tubahamagarira akamu ko kwitabira kuja gutora iryo bwirizwa shingiro.
Baravuga nyine ko abakenyezi badahagarariwe mu nzego z'ubuyobozi n'izifata ibyemezo. Mwebwe mubona impamvu aba bakenyezi cyangwa se abigeme badahagarariwe ku buryo buhagije kandi itegeko ribemerera nyine ibyo bice, muravuga ko byagumyemo aba ari ikintu mushima, ni kuki ubundi batitabiraga kujya muri iyo myanya?
Abakenyezi gituma batitabira kenshi ntibaronka umwanya ukwiye wo kuza baritabira amanama ngo baze barumva ibivugwa, kandi ikindi nacyo igituma baserukirwa kuri ibyo bice 30 ku ijana nibyo biba biri mu ibwirizwa shingiro. Mugabo nko mu zindi nzego ntajya bita ama poste tekinike usanga abakenyezi bataserukiwe bikwiye kubera badakunda kubashiramwo iyo atari ibintu nyene biba biri mu ibwirizwa shingiro.
Hanyuma izo poste tekinike uvuga baba bujuje ibisabwa cyangwa no mu byerekeranye no kwiga bashobora kuba hari inzitizi zishobora kuba zituma batuzuza ibisabwa kugira ngo bajye muri iyo myanya?
Nta nzitizi nimwe ibihari, ni bya bindi byo kudukumira nyene ku buryo nyene usanga nko mu nzego zifata ingingo umukenyezi badakunda kumwibandaho kugira bamushyikiriza amabanga. Amashuri abakenyezi barayafise n'ubumenyi barabufise bukwiye, mbere n'ubushobozi barabufise. Mugata ari ikintu tuba duhabwa n'itegeko ryanditse ntibakunda yene kudushyira imbere, baca basa nk'abadukumira.
Reka twongere tuvugane nanone na Agnesi. Wumvise ibyo Rwasa Dorothe avuze ashyigikiye imyanya igenerwa abakenyezi cyangwa se bigeme igenwa n'itegeko nshinga, akavuga ko ari ikintu cyiza. Ariko kandi namubazaga impamvu abari n'abategarugori badakunze kugaragara cyane mu nzego z'ubuyobozi n'izifata ibyemezo. We aravuga ko ari gukumirwa. Mwe mubivugaho iki? Hari inzitizi mubona zituma cyangwa se zatumaga umwigeme cyangwa umukenyezi atajya muri iyo myanya?
Uko Dorothe yaje kubishikiriza, gukumirwa ni kimwe mu nzitizi zifatira umwigeme n'umukenyezi kugira ngo bashikire baje muri izo ntonde, muri izo nzego, mu nzego za leta zifata ingingo. Ikindi hambavu yo gukumirwa, hari ukuntu abakenyezi usanga bamwe bamwe amashure ugasanga amashure bafise ntabemereye kuja mu maposte amwe amwe bivanye n'amashure bafise, ugasanga abandi bakenyezi nabo babigeme bafise ikibazo yuko burya utari mu mashirahamwe cyangwa uje mu migambwe biragoye kugira ngo ushikigwe uje no ku ntonde. Kimwe gusa ahubwo ikintu kimwe abakenyezi bakeneye ubu nuko boza ku ntonde bakagwiza ibikorwa mu migambwe barimwo, baze ku ntonde bashikirwe imbere. Hanyuma na bityo bice 30 ku ijana ibwirizwa shingiro ritwemerera abakenyezi babishyire mu ngiro, bibaye ngombwa bongereze abakenyezi baserukigwe ku rwego ruboneka cyane ku buryo boza mu za nzego zifata ingingo. Gutyo umukenyezi azokoroherwa kubera azoba afise ijwi ryiwe riri imbere ry'undi mukenyezi amuserukira imbere.
Ubwo rero murabona baramutse bagiye nko mu mashyirahamwe abandi bakenyezi babashyigikira, noneho bakabasha no kubagezaho yenda n'ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo babatambukiriza bakabigeza mu buyobozi ku buryo abafata ibyemezo babigenderaho?
Ego cyane, kubera bimaze kuboneka yuko abakenyezi bamaze gushika mu nzego bagiye barakora cyane kandi bakizegwa cyane. Tugerageje kuraba aho iwacu mu Kirundo ku mitumba abakenyezi b'imboneza n'abantu bitugwa cyane n'abakenyezi bagenzi babo bagiye barahura n'ibibazo bitandukanye, biraborohera cyane kwitura ku mukenyezi mugenzi wiwe hako yitura ku mugabo. Gutyo abakenyezi babaye benshi guhera ku rwego rwo hasi gushika hejuru bagaserukirwa bimwe biboneka cyane ibibazo bihanze umukenyezi
n'iterambere no mu gutsimbataza amahoro bizagabanuka cyane.
Ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga umunsi wa gatanu Ijwi ry'Amerika ryaho hariye abari n'abategarugori cyangwa se abigeme n'abakenyezi. Nagira ngo twongere tusubire ku murongo wa telefone, hari Nzoyihera Scholastique, nawe ni umwe mu bigeme afite ndetse n'umwanya mu buyobozi bwa sentare y'intango. Bagenzi bawe bari barimo kuvuga ko kugira ngo umukenyezi umwigeme abashe gutambutsa ijambo rye cyangwa se abashe kugera mu myanya y'ubuyobozi, abashe gushyigikirwa na bagenzi be, nuko bakwibumbira mu mashyirahamwe bakungurana inama. Wowe urabivugaho iki?
Mu bijyanye n'ingene abakenyezi basirukirwa mu nzego, kuko mugenzanze yashoboye kubishyikiriza, hari ikibazo cya benshi usanga bafite ikibazo cy'amashuri make, ugasanga ntibashoboye kujya mu myanya y'inzego zishobora gufata ingingo. Icyo nicyo, ariko ikindi nacyo birashika nk'abantu bashobora kugira izo ntonde kugira ngo abakenyezi nabo bashyikirwe, ugasanga hari kumira, ugasanga kenshi abagabo barabakumira, ugasanga bashyize ku ntonde z'inyuma cyane. Iyo hageze rero ko bagabana ibiti, ugasanga abo bakenyezi nabo ntibabashije gushikirwa.
Nk'amwe mutanga inama zihe yo mubwira nk'abakiri batoya babigeme bo b'abarundikazi, mubabwira iki kugira ngo bazabashe nyine kwitegura no gutegura iterambere rirambye ku bubu ngubu n'abazaza mu bihe biri imbere?
Kuko ibyanyu niko dushobora kuba karukiri ruto, na cyane cyane turabahimiriza yuko bo kwijukira amashuri ahanini, kuko iyo nta kutagira amashuri ntacu bufite. Hanyuma nk'abandi nabo bashoboye kuba bafite kugira ayo mahirwe ashobora gushika ku ishuri, turabahimiriza cyane cyane yo hamwe n'abandi kugira ngo bamenye mbega mu gihugu biriko bigenda gute, kuko ugumye hamwe muri rwa rugo iwawe ntacu uzomenya ngo ubu hariko hakoguye. Ego ubu turabona yuko hariho intambwe ishimishije ku bakenyezi bariko barahuguka cyane ku kijyanye no kujya ahabonana cyane cyane n'ahandi hoho nabo nyine wasanga kenshi bariko barikumira.
Reka rero tujye ku murongo wa telefoni, nanone twakire Thierry.
Ubwa mbere ntangure ndamutse abo batumire, hanyuma jewe akano kantu mukavuze ngaca nibuka nuko mu Burundi ubu turi mu gihe cy'amatora, byangiyoheye cyane kubera ko mu bihe nk'ibi n'ibihe tuba dukwiye kubona nawe umukenyezi adakora urubuga yerekana ko koko ashoboye imbere y'uko banamutora. Mugabo uravye abakenyezi ntibagaragara cyane, uravye hanini ubona abagabo, ariko kandi jewe iyo numvise ngo abakenyezi barakumiriwe cyangwa barakumirwa mu bintu bya politiki, sindabitahura cyane, kuko niyo haboneka umukenyezi avuga ati jewe nditoje kuba umushingamateka cyangwa kuba ikindi, biraboneka yuko ari nk'amajwi make. Mugabe gatoya ibi bintu menga ni contradiction, kubera ko abakenyezi muri kino gihugu ni benshi. Rero ngira abakenyezi nabo ubwa mbere hagati yabo ntibemerana, aba batumira ubwabo ndibaza nabo ko bakibona, abakenyezi ubwabo ntibemerana. Biragoye rero kuvuga yuko umukenyezi bamwe mu kibanza, kandi nabone ubwabo bati yumva yuko bashobora gutwara cyangwa bashobora kubwira ibyo baterereye mu nzego n'ahandi. Hanyuma jewe nanze nagomba shigikira umukenyezi n'ibyo arashoboye, kandi biraboneka biragaragara muri kahise kubera abonye abakenyezi bahambaye bakoze ibikomeye. Aha reka nanga akarere kuba uyu muhisi aherutse kwigendera noze umutambukanye w'umuhisi Mandela, murabona ko ibintu yakoze ibintu by'ukuri byo gushima. Rero bavuze yuko ari ukubahira icye 50%, nagomba ubwa mbere babone yuko bo nyine ubwabo ni batangura kugira icyo bakoze, hanyuma tukabona ko bashoboye, hanyuma tukabona nabone ko bitanze kugira bashobore gushyikira iyo ntambwe. ariko nazi ndifuza ko ibice 50% bo bihabwa, 50% no kuri barabikwiye, kubera ko umugabo n'umugore uravye mu byo bakora ubu uye ntatandukaniwe nini rihari. Nibaza yuko rero amajyambere ko yaje abakenyezi bo nyine ubwabo ni bafata iya mbere, bimvire ngo abagabo arabakumiriye.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, shuti rero mwari kumwe mukurikirana ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha, niho bigarukiye. Tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Facile Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha. Kuri mikoro mwari kumwe na Fidani Yungabo. tubashimiye mwese rero kuba mwaduteze amatwi mugira umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.